Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isanganyira i Washington DC mu kirundi mu Rwanda. Burundi butumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda. Butumira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Uyu neza mfite wese turi kumwe ni Federico Kije ateramije ibiganiro byo kuri iyi saha. Abenshi amakuru y'ikinyamakuru cyo mu Burundi iwacu bafunzwe bari bari mu rujerubanza baciwe bazomenya ingingo nshasha ya sentare mu minsi 30.
Abarundi barayamaze bati ritararenga nturitera ingata. Jewe nguma n'umwizero kandi namye arabivuga kuva ke turizeye yuko ino sentare zo reze igafuta rujya rubanza kuko umwizero afise nuko baduhaye umwanya.
Uyo ni Maître Clément leta irakiza aburanira abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu. Ibu cha kimi na makuru ya kia ya karele kafrika ya gabibeni ya ni mwohi mburi yilego vitagiza wanuwa ni mga mge utapukarumi na leta CNL. Inguru yiche mezo chafashwe na leta Uganda chuko ili mashine zisanzwe zipima umugira wa sida zo kuifashishwa mugupima umugira wa corona. Hamwe ni inguru ya kia kimi uvindu wikuma kumiji zawa ya kuigeni kezo yumusi tura zigara kwako mkani karendiri aliko indele yaho tuje kwa shikiliza makuru avugwa hivijano ino kuisi. Amakuru yo hirya no hino ku isi twateguriye na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni wawe.
Wakoze Frederic n'abaduteze amatwi. Umugambi wo kongera kunagura imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sudani wateye iyindi ntambuko ikomeye. Leta fata kibanza ya Sudani yatangaje muri iyi ndwi ko yagenye Nureddin Sati, inzobere muri diplomasiya, kuba ambasaderi w'icyo gihugu muri Amerika. Igenwa ryiwe riza ryaremejwe na Amerika rirangije kandi imyaka irenga 20 ibyo bihugu bibiri byari bimaze bitarabana ryiza ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Abasisanguzi mu byerekeye imigenderanire mpuzamakungu i Washington ku murwa mukuru wa Amerika bavuga ko ikigiye kuzokurikira ari ukwihweza gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Amerika ibona ko mu gihe Sudani yogarukana intwaro ya gisivile kandi kavavanura no kudurumbanya umutekano mu gihugu no mu karere iherereyemo yoba ari ihinduka rikomeye muri ako karere. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'ubwigenge bushingiye ku madini muri Sudani arashima umugambi wa leta wo guhana abakora umugirwa wo guca ibice by'ibihimba by'irondoka by'abafasoni. Mundu iheze, leta fata kibanza ya Sudani ya remeje integuro y'itegeko rizohana abazokora uwo mugirwa ku mukobwa canke umugore wari we wese uzobirenga ko akazuhanishwa umunyororo w'imyaka 3 n'ihadawu. Kubwishira hamwe mpuzamakungu ONI, abagore canke abakobwa 9 ku 10 bafise hagati y'imyaka 15 na 49 barakorewe uwo mugirwa muri Sudani. Yatumye bamwe muri bo bagira ibibazo by'amagara bitari bike. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus kuri uyu wa gatatu yaragabishije ko ibihugu byakuyeho guma mu rugo bishobora kuzoyisubiramwo mu gihe batobikorana ubwitonzi. Tedros ahanura ibihugu kubanza gufata intambuko zikwiye imbere yo gusubira kureka urujya n'uruza rw'ingenzi. Izo ngingo zirimo gutegekanya ubuhinga bukomeye bwo kugenzura abantu. Ni mu gihe ubuhindi bwabonye ibitigiri by'abandura umugira wa corona byiyongereye bikomeye inyuma y'ingingo yafashwe muri iyi ndwi yo kurekura abanyagihugu bagasubira mu buzima busanzwe. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yatangaje kuri wa gatatu ko shampiyona y'umupira w'amaguru yo muri ico gihugu Bundesliga ishobora kongera gutangura mu mpera z'uku kwezi. Izo babirangije amezi abiri yaraheze izo nkino zarahagaritswe kubera COVID-19. Merkel yabimenyesheje ahegeje kuganira n'abaguramatari 16 b'ico gihugu inyuma yaho abandura ku munsi muri ico gihugu byagaragaye ko bagabanutse. Yashikirije kandi ko izo nkino zizoba atabarorerezi mu bibuga. Hakomejwe kandi n'ingingo z'isuku kandi n'imirwi igakina ibanje kwiyugaranira hamwe mukiringo kanaka imbere y'ukuja mu kibuga gukina. Abategetsi muri Leta Zunze za Amerika no mu Bushinwa barabandanya guterana amajambo kumamuko hamwe n'ingendo zafashwe mu minsi ya mbere ikiza cha corona chaduka. Ubushinwa bwagiriza umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo gukina politike mu kuvuga ko umugera utera COVID-19 waturutse muri laboratoire y'i Wuhan. Pompeo ariko asaba Ubushinwa gutanga amakuru akwiye kuri uyo mugera. Ibindi bihugu birimwo Ubudage, Ubwongereza na Australia nabyo biriko birasaba amakuru arenze ku byo bazi bijanye n'uwo mugera. Pompeo yasabye kuri uwa gatatu Ubushinwa kureka abashakashatsi babwo bakaja ahabona bakavuga ibyo bazi, ashikiriza ko akamukiwe ko gushira ibintu ahabona kadatumbereye politike ariko ari mu ntumbere yo kurokora ubuzima bw'abantu.
Urakoze abizi ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese kuri kumwe n'abandanya kumiriza rya gihugu cy'u Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda Burundi mu 2010 bigufi ya shatuweve ku metero 19 n'imetero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru tuyatanguye mu Burundi aho ingingo yo kurikora abamenyesha makuru b'ikinyamakuru kigenga iwacu izomenyekana mu minsi 30. Abamenyesha makuru bunguruje igihano cy'umunyororo w'imyaka 2 n'igice baciriwe mu kwezi kwa mbere. Amashyirahamwe aharanira ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubu avuga ko ikibanza cyabo atari mu munyororo, agasaba ko barekurwa. Inkuru ya Eloge Wilikaneza, umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika.
Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu aribo Banyasindira Ubusa, Christine Kamikazi, Yajide Harerimana na Terence Mpozenzi kuri uyu wa gatatu baburanishijwe na sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ariko abacamanza bayo bari bagiye gusasira mu ntara ya Bubanza mu Burengero aho abamenyesha makuru bafungiwe kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Abashingwa manza babunganira aribo Bisabimana na Clement Retirakiza beretse urukiko ko aho bafasha bafunzwe aho nyanzwa amategeko ko narya icyaha bakurikiranwa ko cyahinduwe kabiri kose kiva kukwagirizwa gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu kija kukugerageza gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibi navyo bashingiye ko mukunguruza Metro Retira kizagize cyashikiriza urubanza rwanzuye.
Iyo ngingo niyo dushimishije na buhoro buhoro kuko ni ngingo yafashwe taho nyanzwe amategeko menshi. Ubwa mbere bwo murazi yuko umushikiriza amanza agishengeza barya abantu yabashengeza ku cyaha cyo gufasha abari bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Mugabo tumaze kuburana tukerekana neza by'ukuri ko icyo cyagirize kidafashe na cyane cyane ko umushikiriza amanza atashoboye gutanga ibyemezo bikwiye kuko twari ko turaburana dusaba sentare ko yo kwerekana by'ukuri uruhara rw'abajya abantu na cyane cyane ko bariko barakora umwuga wabo. Sentare yahavuye inabibona irabona ko icyo cyagirize kidafashe ikifata ingingo yo guhindura kamere k'icyaha. Ibyo sentare ifite ububasha. Mugabo icyadutangaje ni uko sentare yaciye igira kuca n'urubanza kandi heje guhindura kamere k'icyaha tutarose umwanya ukuza kuburana.
Uwo mwanya yemeza ko kuri uwa gatatu wabonetse akagirana n'umwizero ku bizokurikira.
Abarundi barayamaze batira itararenga nturitera ingata jewe ngo n'umwizero kandi namye arabivuga bake turizeye yuko ino sentare izobeza igafuta rujya rubanza kuko umwizero mfise nuko baduhaye umwanya cyangwa wagiriza twaba twebwe twaronkeje umwanya impande zose. Uyu ni umwizero mafatira ko mukwizera ko kumbure sentare izorenganura abajya abantu. Umwizero ushingiye kuri uku kuntu ubwa mbere rujya rugendo bakoze imusigati rwari urugendo rudahonyanga ibwirizwa na rimwe rya Repubulika y'u Burundi kuko umwuga wo kumenyesha amakuru uratomoye cyane mu ngingo zawo za 45 46 gatatu eka mbere n'ingingo ya 19 y'amasezerano mpuzamahanga y'ateka zina mu Burundi bwateye ku mukono iratomora neza nico gituma mu byo twaburanye twerekanye neza ko bari ko barakora akazi kabo kuba bagiyeyo kiriya gihe umutekano wahongabanye nibisigura yuko bari bagiye gufasha bari bagiye gukora akazi basanzwe bakora kamisi yose kandi usome izo ngingo z'iryo bwirizwa zirakwerekana neza yuko atana hamwe bimiriwe n'ahantu ho bahabaye ihungabanwa y'umutekano no kuvuga rero ayo mategeko niyo dufatirako tugafatira no kwibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mpuzamakungu Uburundi bwateye ko umukono
imbere y'uko urubanza ruba amashyira hamwe ahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwitangazamakuru nka Human Rights Watch Reporters Sans Frontières na CPJ yari yasavye sentare kurekura abakozi ba kimwe mu binyamakuru bike byigenga bigikorera mu Burundi nabajije muzoki mumo aserukiye muri Afrika mu siya Sahara CPJ yuko bakiriye byashikirijwe n'umucamanza w'iyungururizo mazanyishuri bikurikira.
Our position continues to be that these journalists should never have been arrested, should never have spent a day behind bars simply for doing their work. We see this case.
Nubu aho duhagaze nuko amenyesha makuru batari bakuye guhagarikwa no kumara n'umunsi umwe mu buroko kubera umwuga wabo. Dukomeza kubona urubanza hagatotezo n'iterabwoba kubamenyesha makuru n'umuryango witangaza makuru mu Burundi wose kandi n'ubutumwa bwo kubagabisha. Twizeye ko mu mwihwezo urukiko ruzoyifata uko nyene ko ari iterabwoba maze rugahindura ibintu mu gufata ingingo yo kurekura abamenyesha makuru atagisabwe. Umushikiriza manza wa Republika we n'ubu waracemeza ko abamenyesha makuru binyegeje inyuma y'umwuga wabo mu kujira gufatikanya n'abari bateye igihugu muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Icyo gihe kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2019 bari baroye gukora ku makuru y'umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bari babonetse mu makomine atandukanye y'iyo ntara. Umuhari wa gitabara ugwanya leta ukaba ufite ibirindiro muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Republika Demokrasi ya Kongo wiyemereye ko abaje buserusizi barabagwanyi babo. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere sentare nkuru ya Bubanza yabahanishije umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundu umwe. Umushoferi wa Adolphe Masabarakiza bari bafatanywe icyo gihe yamaze ukwezi yare ku by'agateganyo we yarejejwe. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika.
Tukiri mu Burundi kandi umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutetsi urongeye kwagirizwa uguhohotera abanywanyi umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nibirego uyu mugambwe uhakana. Umushikiranganji w'intwaro wa hagati mu gihugu Pascal Barandagiye aragabisha batazohindura ingendo bose. Ninkuru ya mugenzi wacu Desire Hatuyimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu itangazo yashikirije abamenyesha makuru bataronse n'akaryo ko kubaza ibibazo, Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intwaro wa hagati mu gihugu arashima muri rusangi ingene kwiyamamaza biriko biragenda. Aranegura ariko uko umugambwe senere urongowe na gatongo asa uvyifatamwo mu gototeza abandi hatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero.
Umunsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama ku mutumba wa Rukore komine Ntega province Kirundo abanywanyi b'umugambwe senere bategereye umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD baramukubagura gushikaho barasa n'umwanzi hakaba hari n'umwe mubarashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu. Kwa mbere igenekerezo rya kane rusama muri komine Kigamba abanywanyi b'umugambwe senere bari ku mutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba wasaswe bakomeretsa urongoye imbonerakure ubu akaba ari mu bitaro Cyangugu mu ntara ya Kayanza. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama kuva ku kwezi muri komine Rango muri site ya Mikomero abanywanyi b'umugambwe senere bakubise abaheruka kwinjira mu muryango CNDD-FDD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi naho basambuye inzu y'icegera turongoye imbonerakure mu ntara bongera bonona ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Kijyama.
Waramutse ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero.
Turabaganishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bashyize ku mukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka uheze ari muri yakoze zo konviti ndabahamagariye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko bibuke ko iteko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo y'amajana 2022 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza. Twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha ubu hagezeho bija mu ngiro.
Pascali barandagiye asaba baburamatari bamustaneri abarongo ya mazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza abasaba ariko kubikora ataho begamiye
abajeje intwara tubasabye kuguma ku kizi kumwanya kumwanya batumenyeshe byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijanye n'ibihe turimo by'amatora amahoro n'umutekano niyo mutahe mukuru dufise kuko ikarahara mu Uganda iracura aro turasaba by'ukuri kudata ikivi ngo bagume biruka hirya no hino muri kampanyi cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano Uganda yahundwa bakeza kuguma hafi bamenye ibiko biraba kandi batunganirize ababituye dusabye abari mu myamamazo ko igihe cyose hoba hari ikagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajejwe intwaro kugira batunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose n'ababyeyi koko
barandagiye ibyo bimenyesheje inyuma y'ibyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika bene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano aho bose baguma batunga agatoke umugambwe senere yuko uri kurigenza nabi mu myamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko abo bahiganwa
abo duhiganwa ubwoba bwabakeceye nico gituma baniko barakoresha ingufu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducimize ngo nibikunde ngo tubandanye kampanye ibi ndabivuga ufatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa uburenganzira reka buguma ari uburenganzira nimba ata migambi bafite nibamanika amaboko babyemere niba babayifite naho nibemere duhiganwe mugabo duhiganwe ata guhezanyayo nimba bashaka kubandanya baducinyiza igihe cyabaheranye
agatongwasa yaciye aboneraho gusaba abanywanyi biwe kwigenza neza kugira abakeba babo ntibaronka aho babakura Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Dukwite mu Rwanda ho leta yafashe icyemezo cy'uko imashini zisanzwe zipima umugera wa sida zo kwifashishwa mu gupima umugera wa corona mu rwego rwo gukumira ikwiragira n'ico kiza. Ni inkuru ya Asumita Kabonyi, umwanisha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Iki cyemezo gifashwe nyuma yaho leta itangaje gahunda yo koroshya ingamba z'ibihe bidasanzwe abantu bakongera gusubira mu mirimo yabo umuyobozi mukuru wa RBC Dr. Nsanzimana Sabe yavuze ko mu minsi iri imbere hagiye kujya hifashishwa imashini zisanzwe zifashishwa mu gupima virusi itera SIDA ndetse iyo serivisi irushaho kwegera abaturage
tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze 1,000 tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare turi gutegura yuko nizindi mashini zari zisanzwe zipima nka HIV zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye ibyo nabyo biri vuba twatangiye dupima abantu bafite ibimenyetso tugeraho dupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi tugeraho noneho tunatekereza ngo ari ku cyiciro nacyo wagipima ubu noneho dufite umukoro uko tuzajya dupima abantu benshi bashoboka uko ubushobozi bwiyongera
Iki cyemezo gifashwe kandi nyuma yo kuva kuri uwa mbere leta yakomoreye imirimo imwe n'imwe yongera gusubukurwa, abaturage benshi bahita bajya muri iyo mirimo bari basanganywe. Abayobozi bakagaragaza ko batewe impungenge n'uburyo abantu benshi batarimo kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukomeza kwirinda virusi ya corona. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa Pidance yabwira Ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bimwe mu byo abaturage batarimo kubahiriza.
Hagaragayemo ikintu cy'abaturage bakijya gukora ingendo zitari ngombwa, kagaragara ko harimo n'abandi batarumva ikorwa cyo kwirinda. Abantu bagenda batubahiriza batambara mask, gusohoka mu rugo rwose utambaye mask ntabwo byemewe.
Mu birimo gutera impungenge inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda ni uburyo abantu bagenda badasiga metero hagati y'umuntu n'undi, ndetse ko harada benshi bagenda batambaye udupfukamunwa. Hari bamwe mu baturage babwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu mu cyaro kubona aho wagura agapfukamunwa ari ihurizo. Uyu atuye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo.
Ubwo icyo nakubwiraga kindi ubona kibangamye kitanahari cyane, urebye nyine turadupfukamunwa ni two abantu ubona batambuka benshi batazifite, ariko bitewe n'aho bashobora kudushakira aho badushoza hasi badufite. Mbona ati tujye tufite nk'umuntu umwe ufite wenda ngo nk'isoko sinzi niba ari isoko baba baramuhaye, ariko dufite umuntu umwe bitavuga ngo mu mahoteli n'ahandi ushobora kugusangamo, gusanga ku muntu umwe wenyine cyo bakakibaza bakaba se nimba umuntu ari umwe acuze ngo dupfukamunwa hagari akagari kakaba ari umuntu umwe uri mu kandi kagari azagakira ate kugira ngo abashe gukambara.
Dr Nsanzimana uyobora RBC asobanura ko imashini zari muri laboratoire u Rwanda rwatangiranye zikubye inshuro zirenze ebyiri, ariko n'abakeneye gupimwa nabo bagenda biyongera umunsi ku munsi. Uyu muyobozi asobanura ko mu gihe mu Rwanda hagaragaraga bwa mbere umurwayi wa virusi ya corona hapimwaga gusa abantu bafite ibimenyetso, baza kongeraho gupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi. Ubu noneho bakaba bafite umukoro w'uko bazajya bapima benshi bashoboka uko ubushobozi buzagenda bwiyongera. Minisiteri y'ubuzima isobanura kugeza kuri wa kabiri hari hamaze gufatwa ibipimo bigera ku 36,000, aho bagera kuri 261 aribo basanganywe icyorezo cya virusi ya corona. Umubare w'abamaze gukira ni 128, abagera ku 132 baracyitabwaho n'abaganga mu gihe nta burahitanwa n'iki cyorezo nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima kinavuga ko kandi barimo gutegura uburyo bwunganira ibindi bigo nk'icya Kanyinya n'icya Nyamata byajyaga byakira abarwayi ba virusi ya corona mu gihe baramuka biyongereye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mugi uchakamu na hoa hengisa tachi mwonzi kivuri kwa mungu abavyeyi bo mwikami ya Rusenda ili mungu seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo baratewe impungenge na bamwe mu bana babo baja kwirereza ku kiyaga cha Tanganyika muri ibi bihe amashuri amaze ukwezi yugaye kubera ikiza cha corona. Inkuru ya Vedaste Ngabo, umumenyeshamakuru w'Ijwi ya Amerika i Rusenda.
Bigirimana Musa n'umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi yo mu Rusenda atangaza yuko kuva amashuri afungiwe kubera virusi ya corona batewe impungenge n'impanuka zishobora kwibasira bamwe mu bana bo muri iyi nkambi birirwa ku kiyaga cya Tanganyika basabiriza abarobyi abandi nabo mu mirima y'ibigazi.
Mu bihe bya corona hari ibibazo byinshi kuko urabona abana ntibajya ku ishuri kubera ko batajya ku ishuri, umwe wese yisanga ari mu ibarabara. Ababyeyi nabo bigaca bibagora kubajera kuko mujya mwanya ababyeyi baja ku murima bahora barungitse ku mashuri bakava ku murima basanga muhira, none bagenda babasize muhira bagarutse ntibabazi yo bagiye, usanga babagiye kwitanganyika cyanke mu byo konona ibintu by'abandi. Nkejo bundi hari umwana w'imyaka gera muri 6 imyaka 7 kubera ko umubyeyi yari yamusize muhira yasanze yagiye gucokoza inzuki aho begeka inzuki ziramujya twagiye gutabara. Undi mwaka umwana w'umwaka umwe yari yamukurikiye zamuriye zamugokesheje. Urumva ibyo byose ni ibibazo biboneka ko biriko birashika kubera ko abana batabafise aho bajya gukinira n'ama espace arugaye. Abantu basanzwe bakora kwitanganyika barambwiye ko ubu hari uruja n'uruza rw'abana benshi cyane. Ikindi nacyo bonyene barambwiye ko hariya kwitanganyika ubu biboneka ko hari uruja n'uruza rw'abakobwa benshi mu ntumbero kugenda kwisumamwo. Biboneka ko hariho ibintu by'ubushurashuzi byagwiriye hariya mu buzo basanzwe barubatse hariya. Ibyo byose ni ingorane ziboneka ko baburiyo baja.
Shimimana Asia ni umubyeyi wo muri village ya 5 yo mu nkambi yo mu Rusenda afite abana 4 asobanura ko kuva amashuri afungiwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona bafite ikibazo cy'abana babo bicara babasaba ibyo bafungura kandi nabo nta bushobozi bafite.
Abana baratugora kubera nibiga bakaguma batubaza ibyo kurya n'ibyo kurya bidahari. Iyo bari ku ishuri na mitende kubera bariga saa sita niho bakaza kubaza ibyo kurya. Ariko ubazinuka mu gatondo bashaka ibyo barya. Na saa sita kandi ku mugoroba kandi bidahari. Uretse n'ivyo baca baguma bazerera nabi mara bakavanga bakagenda yo mu rusenda kuitanganika mara mu ruzi ngo bakoragenda kuroba mara babamwe bagahura n'ingona.
Joseline ndayishimiye ahamya yuko abana be muri ibi bihe batari kwiga babyukira ku kiyaga cya Tanganyika bagataha nijoro.
Nukuri abana babayeho nabi cyane, bamaze kuba amayibobo. Abana birirwa kuri minisiko gusega icyapati kugira ngo babafashe kubera ubufu bwaduze n'ibiharage bikaduga n'umuceri bikaduga. Tukaca tubaho nabi, ukaca usanga abana barataye umurongo wa se na ba nyina. Abana barabaye bamayibobo mu kibembe, ukaca usanga n'ukuri zirabaye ingorane cyane.
Nubwo biruko muri ibi bihe abana batari kwiga, harabo usanga bari gufasha ababyeyi babo imirimo yo guhinga mu mirimo, abandi nabo imirimo y'ubucuruzi.
Muri iki gihe cya corona cyangirwa mu isoko ndiko nafasha ababyeyi kudandaza uburoro, barandandaza nka bitanu cyangwa bitandatu.
Mu gihe ababyeyi baba bafise akazi ndabafasha akazi ko mu mirima, kugira ngo narose akazi ntacyumba ndi bukore cyasubiramo mu makaye, nkasubiramo ibyo twize nubwo ari bike. Abisubiramo nyene ibyo twize.
Bamwe mu bakorera urwego rushinzwe uburezi mu Rusenda bavuga yuko nubwo ari gahunda Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibifashijwemo n'ishyirahamwe rya UNICEF yatangije yo gufasha abana b'abanyeshuri gukurikirana amasomo hakoreshejwe radio na televiziyo, bitazabuza abana bo mu nkambi kujya kuzerera ku kiyaga cya Tanganyika kuko imiryango yabo myinshi idatunze za radio kandi idahaza abo bana mu mirid. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 17530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6640, 9970, 1070, 13630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikomara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho ni mwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'uyu munsi. Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1945 nibwo Ubudage bwasinye ko butsinzwe urugamba intambara ya kabiri y'isi ihita irangira ku mugabane w'Uburayi. Ibyo byabaye hashize iminsi 7 gusa Adolf Hitler wategekaga Ubudage yabonye ko yasatiriwe n'ingabo z'Uburusiya ahitamo kwiyahura. Ubuyapani ariko bwakomeje intambara mu gihe cy'amezi 4 nabwo buyihagarika ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1945. Ni igihe Amerika yari imaze kumanura ibisasu bya kirimbuzi ku mijyi ya Nagasaki na Hiroshima. Intambara ya 2 y'isi yatumye ubukungu bwa Amerika bugenda neza ku buryo intambara yarangiye umutungo mbumbe w'igihugu uruta hafi umutungo wose ibihugu byari byishyize hamwe, Ubwongereza, Uburusiya na Leta z'Ubumwe za Amerika birwanya Hitler n'abamushyigikiye aribyo Ubutaliyani n'Ubuyapani. Leta z'Ubumwe za Amerika zagenderaga ku matwara ya gikapitaliste na Leta ziyunze z'abasoviyete zagenderaga ku matwara ya gisosiyaliste byavuye mu ntambara ari bihangange, ariko ntibyatinze byinjira mu ntambara y'isi yiswe iy'ubutita yagize ingaruka kuri politiki y'isi yose mu gihe cy'imyaka isaga 50. Twibutse ko intambara ya kabiri y'isi yahitanye abantu barenga miliyoni 70 mu myaka 6.
Juti mwese mukundi radio hejwe ya Amerika iganira twateguriye mwaka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye mukubira ya dufashije kugiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimira mwe juti mwese bateze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye umviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.